Imuve ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave. Ubu muriko mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, cyangwa kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese ku makuru yo kuri Nosa.
Biragaragara rero ko n'ubu abasubirinda batarasubiza inkota mu bwoba ati kuko babandanya basohora inyandiko n'amaraporo y'ibinyoma n'urwanko.
Uyo yari Evariste Ndayishimiye, umukuru mugambwe CNDD-FDD mu Burundi, aho bariko barahimbaza imyaka ine iheze uwo mugambwe utanze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu matora yo mu 2015. Nimwe mu nkuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini. Ikaze mwese. Duhere mu Rwanda urugero ko gwihariye murantunga duhere mu Rwanda urugereko rwihariye ruburanisha ivyaha vyabumbikiranye impaka nivyo kugwego mpuzamakungu mu Rwanda rwasubiye ko urubanza ubushinjacaha buregamwo itsinda ry'abayoboke 11 bo mu magambwe FDU inkingi ku vyaha vyo gushaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Bwana Fabien Twagirayezu wari umukangurambaga ku rwego rw'igihugu mwishaka FDU inkingi niwe wabyimburiye mugenzi we kuri uyu munsi wa gatatu biregura. Uyu ni nawe ufatwa nk'ukomeye muri iri tsinda. Yabwiye urukiko ko mu bugenzacyaha yabajijwe ku by'igisirikare cy'ihuriro P5 baregwa gushyiraho arabihakana, amaze ngo inzego z'umutekano ziramukubita. Yavuze ko bamukandagiye ku gatuza hera umwuka, biba ngombwa ko bamumena hibase y'amazi abona kuzanzamuka. Ibyaha byose aregwa arabihakana. Ku cyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba, Bwana Twagirayezu yavuze ko ntacyo yakivugaho kuko ngo atakibajijwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Ku barwanashyaka ba FDU inkingi ashinjwa ko ari wabohereje muri Congo kwiga igisirikare, abamenyera amafaranga n'ibindi, Twagirayezu arabihakana. Aravuga ko Bwana Papias Ndayishimye umushinja yari yarabiherewe amabwiriza, kandi ko nk'uko yabibwiye urukiko yiregura kuyarengaho kwari ukubura ubuzima. Urukiko rwashatse kumenya impamvu mwitumanaho yagiranaga n'abarwanashyaka bakoreshaga imvugo zizimije. Yasubije ko kuva mu 2010 FDU inkingi yagiye ihura n'ibizazane byinshi abarwanashyaka bakubitwa, bashimutwa, bicwa, abandi bahunga igihugu, bityo ko bahisemo kujya bakoresha imvugo zuje amarenga. Bwana Twagirayezu yabwiye urukiko ko ntacyo yavuga ku majwi n'ubutumwa bugufi byo kuri telefone kuko ngo azabivugaho amaze kubibona. Arafata ibirego byose nk'ibicurano byacuzwe mu mugambi wo kwigiza batavuga rumwe n'ubutegetsi. Undi wireguye ni Bwana Norbert ufite amahoro watinze cyane ku buryo yafashwe. Uyu wemera ko ari umurwanashyaka usanzwe wa FDU inkingi yavuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017 yafatiwe kuri gare y'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Avuga ko imodoka yarimo yayobejwe n'inzego z'umutekano zambaye civile zimukura mu bandi bagenzi zimutwara kuri sitasiyo ya polisi ya Rusizi. Aho ngo yabajijwe ku barwanashyaka ba FDU inkingi yemera ko abazi kandi ko nawe ari umurwanashyaka. Yavuze ko bakimufata bamuzanye Kigali maze ageze Nyabugogo bahita bamwambika ibitambaro mu maso bamutwara ahantu atazi. Asobanura ko yakorewe ibikorwa by'iyicarubozo bamuhatira kwemera ko yaragiye kwiga igisirikare cya P5 Congo akabihakana. Ufite amahoro avuga ko yafashwe ajya gushaka aho yakorera ubucuruzi Rusizi nk'umuntu washakaga imibereho kandi atabona akazi ka leta kubera ko yafunzweho. Avuga ko mu nzu y'imbohe mu mujyi wa Kigali yahakubitiwe bikabije akabyimbagatana kugeza aho ikabutura yambaraga itamukwiraga. Avuga ko yabaga haboshye amaboko n'amaguru kandi ko akenshi bamuhitishagamo kwemera ibyaha cyangwa gupfa. Yabwiye urukiko ko yahatiwe gushinja Gracien Nsabiyaremye bareganwa ko ariwe wamukanguriye kujya mu gisirikare cya P5 na muha amafaranga 12,000 n'amadolari 60 bamusanganye. We asobanura ko ahubwo bamusanganye 14,000 by'amafaranga n'amadolari 60 gusa. Ngo abamufashe bahise bafatamo amafaranga 2,000 muyo bamwatse baguramo amakarita yo guhamagara kuri telefone n'imvugo yasekeje abumvaga urubanza. Asobanura ko bana mukanza maso kugira ngo yemere ibyaha ubundi bakanamukubita mara iminsi ava amaraso mu mazuru. Ku rwandiko rw'inzira rwa Resepase bamufatanye bivuga ko yashakaga kurwambukira hagi Kongo asobanura ko rwari mu byangombwa bindi yarubonye byubahirije amategeko kandi ko yari afite uburenganzira bwo gutembera nk'abandi banyarwanda. Avuga ko witwa Kanyarukiko Atanazi babanaga mu nzu ariwe wamugambaniye kuko amwita ikitso cy'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi ryohereje kundeka abarwanashyaka ba FD inkingi. Yiregura Kanyarukiko kuregwa ko yamenye amakuru yo kugirana nabo ubutegetsi ziburiho ntayatange. Yavuze ko ahubwo yagombye kuba bihemberwa kuko ngo yakoze akazi k'indashyikirwa k'inzego z'umutekano atagombaga gukora. Umucamanza yabajije uregwaho yakuye amafaranga bamusanganye mu gihe yemeza ko aribwo yarakirangiza kwiga. Ufite amahoro yasubije ko yayakorera agakiri mu ishuri kuko ngo yabonaga ibiraka byo kwigisha abana mu masomo ya nijoro. Urukiko kandi rwamubajije impamvu mu nyandiko mvugo ye yasoje asaba imbabazi kubyaregwa. Yasubije ko bitewe n'aho yarari kandi amerewe yabikoza ngo akize ubuzima bwe. Ati igihugu cyacu cyagwiriwe n'amahano ariko wari bumbwire ko ari njye wahanuye indege ya Perezida Juvenal Habyarimana nari kubyemeranya nabisinyira. N'indi mvugo yakuruye amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko abanga kwisobanura ku biganiro byo kuri telefone ari ubushake bwabo atari uko byabuze. Ibi nabyo byakuruye izindi mpaka. Metre Gatera Gashabana avuga ko abanyururu bigoye ko bagera ku majwi kuko kwinjiza mudasobwa muri gereza bitemewe kandi na gereza itaborohereza. Metre Gashabana yongeye gusaba ko ibyo uwo yunganira yavugiye mu bugenzacyaha kubera iyicarubozo kandi atunganiwe bitazahabwa agaciro. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi gutaha kwa gatanu.
Aho bagira ubusajwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wahimbaje imyaka ine iheze. Uwo mugambwe utanze umukuru w'igihugu ahari ubu Petre Nkurunziza ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2015. Yamara uwo mugambwe uranegura ko iyo ngingo yakurikiwe n'imyerekano yo kurwanya uwo mukandida. Umugambwe urahoza imiryango yahaburiye nabo yahaburiye ababo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Mu kiganiro wa mugambwe CNDD-FDD wahaje abamenyesha makuru kuri uyu wa kane mu biro bikuru vy'uwo mugambwe urashima ko umukandida wawo Peter Nkurunziza amaze imyaka ine ari ku butegetsi. Igenekerezo rya 2025 kwezi kwa kane mu mwaka w'2015 nk'uyu munsi niwo mukandida yemezwa. Mu itangazo ry'uwo mugambwe ryagiye habona ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye arakeza uwo mukandida bashize imbere mu myaka ine amaze naho abamugwanya batareza amaboko.
Turasubiye gukeza nyine Cyubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD. Kuri iryo teka yatewe n'isinzi ry'abagumyabanga no ku butwari yerekanye mu guharanira atagugumwa amahoro n'umutekano intwaro ya demokarasi no kwikukiranya kuri kw'igihugu cyacu. Iyo adahagarara rugabo igihugu cyacu kiba cyarasambutse. Iyo ngingo abagumyabanga bayifashe bisunze amategeko y'igihugu.
Yamara uwo mugambwe uranegura ko inyuma y'iyo ngingo abansi bawo bace bihereza amabarabara biyamiriza icyo bise ikirengo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Uwo mugambwe urahoza imiryango yahaburiye ababo.
Abanyepolitiki bamwe bafatanije n'abandi biyitanga ngo ntibaharanire inyungu za politike n'abamenyeshamakuru bamwe baciye boshye urwaruka cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura kururoha mu bikorwa by'iterabwoba ngo bariko bagwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu. Iyo migumuko ikaba yari yihishije inyuma umugambi w'ububisha wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu wagiye mu ngiro kwa 13 Rusama 2015. Umugambwe CNDD-FDD urengeye guhoza no kuremesha imiryango yaburiye ababo n'ibyabo muri rujya ruhagarara.
Amashirahamwe yigenga, abatavuga rumwe na leta, amakungu, ishami mpuzamakungu ONU n'abandi bagirije inzego za leta n'iz'igipolisi ko arizo zagandaguye abantu barenga 200,000, abarenga 1,200,000 baranyurozwa n'abarenga 400,000 bahunga igihugu kubera imvururu za politike zadutse inyuma y'iyo ngingo y'umugambwe CNDD-FDD. Abo nyene bagiriza u Burundi guhonyanga agateka kazi na muntu mu kwica no gutoteza abatavuga rumwe na leta. Urunani rw'abashingwamanza mbere ruramaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri senare mpuzamakungu mpande byaha CPI kugira ngo abaze kwagirwa n'ibyo byaha babihanigwe. Aho umugambo uri ku butegetsi utangazwa n'iyo nyifato y'amakungu.
Aho amakungu yari gufasha leta y'u Burundi gucira imanza abatembagaje ubutegetsi, iyo yihutiye mu mugambi wo gukoresha sentare mpuza makungu yirahe ngo ite muri yompi indongozi z'u Burundi kugira bwa butegetsi bwe butembagajwe biragaragara rero ko nubu abasumbirinda batarasubiza inkota mu gubati kuko babandanya basohora inyandiko n'amaraporo y'ibinyoma n'urwanko bafata ingingo z'agahotoro kugira ngo byanka bikunda basubize igihugu mu ihumbi ariko naho biri uko abarundi barakanuye
Sende DFDD uhamagara abanyepolitike n'abandi barundi bahunze gutahuka kubaka igihugu no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
umugambwe Sende DFDD ukaba kandi unezerejwe no kubona imboneza z'abanyepolitike batari bake bafashe ingingo yo kugaruka mu gihugu cy'amavukiro abahunze igihugu tubahamagariye gutaha dusangira ibikorwa byo kubaka no guteza imbere igihugu tubandanya dutera kamo ivyo bihugu kwigenga ubuntu bibarekure bashobore gutahuka nk'abandi beshi babandanya bagaruka mu gihugu uko bukeye uko bwije
Perezida Petero Nkurunziza aherutse gutangaza icese ko atazosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo kumwakuza yamara n'ubu umugambwe wiwe wabuze ko hataragera kushira habona umukandida wawo muri ayo matora gusa wemeza ko hari abandi bazosubirira Perezida Nkurunziza naha batavuga rume na leta ataco barashikiriza kuri uyu wa gatano nabo co kimwe n'amashirahamwe yigenga bateguye ico bise ibirori byo kwibuka imyaka iniheze babuze ababo bari mu myerekano yo kwiyamiriza ico kiringo umugambwe uri ku butegetsi utera amashugwe bobo bavuga ko cabaye kiringo kitemewe n'amategeko kitubahiriza nibwirizwa bashingiro Pierre Clavé Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu gihe kuri uyu wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa kane wahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya malaria ku isi mu Burundi mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi naho nyene bawuhimbaje dukubitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho malaria iza kwisonga mu zibangamiye mu ngwara zibangamiye abanyagihugu baba muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yepfo inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri ako karere
mu rwego rwo kuzirikana kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kugwanya malaria Umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Uvira gafite ibigondera buzima 24 Dr. Panzunimi atangaza yuko indwara ya malaria ifata umwanya wa mbere mu ndwara zibasira abatuye iyi territoire kuko ifata yonyine 50% z'indwara bavura umwe kushize mu 2018 bakiriye abagwayi ba malaria 966
Donc quand nous prenons les 5 premières maladies qui sévissent ici à Uvira le paludisme vient en première position
Tugera kuri bimwe mu bigondera buzima bya Uvira kuri uyu wa kane wasangaga mu byumba by'abagwayi harimo abagore n'abana ndetse n'abagabo barimo kuvuga indwara ya malaria Blaise Serugo ni umujyanama w'ubuzima muri Uvira
Ikibazo cya malaria hangaha Uvira ni ikibazo gikomeye cyane kiraje abantu benshi ishinga kubera ko usanga abantu benshi bazigwaza ndatanga urugero nk'iwanje hari igihe nsanga afite nk'abantu nk'abatanu muzi ugasanga batatu bararwaye bo kenshi usanga ni muri miliye ibirimo mu bumwishi icakabirinje mbona kibisa niko bitera usanga hari ikibazo cy'umwanda usanga ubucafa ari bwinshi amazi azagastanye cyangwa se ugasanga ibiziba byaretse ugasanga tena hari bihuru bigatuma umubu uba mwinshi kandi ubwo rero malaria nayo ntiyobura usanga kandi abandi bantu batagira inzitiramo cyangwa se ariyo supaneti imisegetera usanga abantu bamwe baryama nta misegetera benshi bitwaza ngo bayishyiraho ikagira ibyuya bitewe n'uko batabaye sensibilize ukundi ikoreshwa baragenda bakayibaha rero ntibayikoreshe kandi nta na suivi bihari mbona ari ikibazo gikomeye cyane hano mu mujyi wa hano Uvira.
Kubera iyi teritwari ya Uvira iri mu zibasirwa cyane na malaria usanga hari abaturage bivuriza indwara muri za farumasi hari n'abagura amaserumu na za kinini bakajya kuyaterwa mu mazu hari n'abandi nabo bahitamo kujya kuyivuza mu buryo bwa gakondo bitewe n'uko ubuvuzi buhenze muri iyi teritwari. Habimana Aimable ni impunzi y'umurundi ituye mu mujyi wa Uvira.
Impunzi ziba hano mu gisagara cya Uvira zikarigwa na malaria gose kurusha izindi mpunzi z'ahandi. Kuronka uburyo bwo kwivuza ntitubishoboye kuko turi impunzi hano mu gisagara cya Uvira tuba mu gisagara ntituronka ubufasha buvuye kuri hasere. Iyo ufise amahera wifashisha farumasi ukagura kwarteme utaronse amahera naho ucugura parasitamore canke hariho ikindi giti dukunze gukoresha twita marumaru nicyo duca dufata ukagisekura ukagihura ukahereza abana bakanywa canke bukaba ukabina kugira nimba ari malaria yoba yamenekeye munda bijya bivyo munda bibone gusohoka ugiriwa amahigwa arakira iyo muriro wabaye menshi mwinshi. Turafise inzuzi zikuru gose uratwara umwana mu ruzi hakiri nko mu gatondo akoga amazi akanye najya amazi akanye nayo kenshi arakunze kudufasha kuko iyo utaronse amahera yo kujya muri farumasi duca dukoresha ayo mazi.
Umuyobozi uhagarariye aka karere k'ubuzima ka Uvira Dr Panzu Nimi avuga yuko nubwo indwara ya malaria yibasira cyane abatuye iyi teritwari hari ingamba Minisiteri y'ubuzima yashyizeho zo kuyigwanya zirimo gutanga inzitiramibu zifite umuti ku buntu ku bagore n'abana bavutse ndetse no gutera imiti y'ikimibu mu mazu no gukangurira abaturage kutivuza mu buryo bwa magendu. Iyi ndwara ya malaria yibasiye abatuye Uvira mu gihe kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 y'ukwezi kwa kane 2019 igihugu cya Malawi cyatangiye kugerageza urukingo rwa malaria. Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivu y'amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Makuru kwishwe rya Amerika rabandanya mu gihe mu Burundi isekeza ryo kurekura abanyororo bahawe ikigongwe na Perezida Petero Nkurunziza ribandanya. Amwe mu mashyirahamwe yigenga haranira uburenganzira bw'abanyororo asaba ko abahanishwa ibihano biri munsi y'imyaka 2 batorinda gufungwa amabohero nayo agasanurwa kuko ashaje. Bwana Venuste Muyabaga yabivuze mu kiganiro yagiranye kiganiro muri sanga yagiranye na mugenzi wacu Eddie Gwema. Tubatega amatwi.
Ishyaka ryacu tumaze kubivuga kenshi kandi n'amategeko y'Urundi arabitegekanya tugasaba ko ibyo tuvuga byajya mu ngiro. Hari itegeko code penale ya code penale yagiyeho muri 2016 yagiyeho ishimangira code penale yariho yagiyeho ibihumbi navuga yari yagize ishyirwamo ya code penale yari yagiyeho mu 2009 iyo irashyiraho icyo gikorwa icyo gihano kivuga kudapfunga umuntu yagirijwe icyaha gihanishwa igihano kiri munsi y'imyaka ibiri. Ni ukuvuga atakora ibintu ibikorwa by'akamaro rusange, icyo bita travaux d'intérêt général. Ibyo nabyo ushyiraho amategeko, icyo bita legislation Burundi, yagishyizeho yisunze ingingo ya 45 akakwezo 110 yo kuri 14 kwa 12 1999 yashyizeho na amasezini ivuga ku bintu bayita regle de protection, ivuga ibintu byo gushyiraho amamezire nibajya atuma badapfunga umuntu mugabo ahanwa, umuntu agahanwa mugabo batamusize muri ziyanze waruganira nabita bavuga impimba. Ni ukuvuga rero mu Burundi izo ngingo ingingo zashyizweho, icyo dusaba kininiya ni uko izo ngingo amategeko yubahirizwa agakurikira agashyirwa mu ngiro. Ubu turavuga n'amasentare make cyane aca imanza nk'izo naho biri mu itegeko, ariko bigasaba yuko zotanga kuja mu ngiro mbere kuze ishyirahamwe ryacu turomboye mu mwaka mu ntango z'umwaka. Twaragize n'amaasiriye, turagerageza tuje dusatiriza abacamanza n'abashingamanza bo mu Burundi bwose. Twagiye asiriye igitega dusaba yuko yo aya mategeko yaja mu ngiro kugira ejo akarusho kibonekeze, kuko akarusho anashaka kaboneka mu ngira nyinshi. Akabuzisho iyo abantu kuko nibo benshi nibo abantu babagirizwa ibyaha bihanishwa umwaka imyaka ibiri igiye kuraba bibace, hanyuma iyo badafunzwe barakora ibikorwa bya bikorwa bica biza biteza imbere igihugu. Iyo badafunzwe uyu munsi umwanya batabikora kwegera ibikorwa bakora ibikorwa bindi muhira imiryango igatera imbere. Iyo badafunzwe leta byabwaba ugiye kurishyira mu kubagaburira, mu kubavuza, mu kubaryamisha batunze ntabiri ikibikoresha ibindi. Urumva bifite akamaro ibyo bikorwa bigiyeho, birafite akamaro mu ngira nyinshi, haba ku abateje gupfungwa, haba imiryango bavuyemo, haba n'igihugu cogiye kubagaburira bicaye mu nyororo.
Urakoze cyane Bwana Muyabaga. Kuri telefoni dufite na Minani wirwe neza.
Turumva yuko ayo mashyirahamwe ariko aragerageza akurikirana icyo kibazo cy'uko habaho igabanywa ry'abanyororo mu busho. Mu bijyanye n'uko hari uba yaciwe imyaka runaka nk'iyo myaka ibiri mugaka uburyo tubafungwa, hoba hariko hategekanywa iki ku buryo bw'uko leta izokora icyo kintu cyangwa ayo mashyirahamwe yoba babona yuko azohava yoroherwa muri ibyo bikorwa? Ikindi kibazo cyewe nago ni kibazo gusa cyari icyifuzo nashikiriza ku rwego rw'igihugu, ni ukuvuga nk'igisabo, ni ukuvuga turiko turaraba igwirirana ry'abanyororo bari mu buco, usanga na leta igenda dufate ihahombera ku buryo bw'uko iyo abafungwa bamaze kuba dufate nk'amajana abiri niko batera bagira gute bagaburirwa, kandi bakagaburirwa mu gihe usanga ata bintu bariko baragira gute bariko barakora inzira mu kigega cya leta. Nta kundi bufata nk'abo banyoro baba baciriwe iyo myaka nk'ibiri cyangwa umwaka cyangwa amezi bakabashyira ku bikorwa kanaka by'iterambere, hanyuma ikaba inyungu y'igihugu.
Ibyo nabivuze kandi navuze ko n'ubushinganzi bw'ubutungane burabishije sinete nyinshi, kuko navuze ko uyu mwaka uretse twakoze ibikorwa bikubwira amasentare atangire gucibwa manza, amafarika atangire gusabirwa ibihano aba yashingirwa amasentare, hanyuma gutyo ibyo bikorwa bitangure. Abenshi akantu bavuga ati none hatekanye iki kugira bijye mu ngiro, nicyanze igitekanwa gikuru cyaramaze kubaho, gikuru ni uko igitekanwa rihari, ubu hasigaye ko igitekanwa kijya mu ngiro. Rero ibiriko birakorwa ubu byose bitumbereje ko iryo tegeko riba rishyirwa mu ngiro rigakurikizwa, kandi bigeze kure nibaza yuko uravye aho umwanya byari byagiriyeho gushyika bitari bwaje mu ngiro ukaraba n'inguvu ubushikiranganzi buri ko burashyiramwo ukaraba amashyirahamwe twe turimo inguvu turi ko turashyiramwo mbizeye ko mu minsi mike ibihano bizotangira gutangwa mu masentare bizotangira gusabwa n'abashikirizamahanga kugira bibeho bijyeho navuze sinasigana bisubiramwo akamaro bizogira bizogira akamaro ku gihugu kuri abo bafunzwe no ku miryango yabo izo sinasubiramwo.
Urakoze cyane Bwana Muyabaga. Kuri telefoni dufite kandi na Nshimirimana wirwe neza.
Mwiriwe nane.
Uri hehe?
Mu gihugu cya Zambia. Mbo ikibazo cyanjye nabigise ni uko mbega ko Abarundi benshi abo barekuwe ahanini boba baravye iki kugira ngo babarekure, kuko ngubu abari mu Burundi abafashwe benshi duhere mu 2015 gushika ku ino saha bari benshi, none leta yoba igiye gukora iki kubafashwe mu 2015? Ese bobo mu barekuwe kuva kijya gihe bafashwe kijya gihe bobo boba barimwo canke barekuye baravye kuba bafashwe kuva inyuma yahaje?
Itegeko ry'umukuru w'igihugu niryo rivuga abarekurwa nyine ibyaha babagirizwa nyine baba baraciriwe ibyo barabira ku bintu byinshi, abafite uburwayi budakira, abafise baravuga ababyeyi b'abapfasoni bafise abana bafise inda umva bavuga byinshi biva nyine ku mwaka baterekanya iryo tegeko rigasohoka rimeze. Ni ukuvuga rero tunavuga ngo kuva ku 2015 nta muntu yapfunze icyo gihe nta n'umwe ararekurwa. Oya, bararekurwa cyane. Ni kuri n'ibindi ko ndababarira ngo muri mwaka abariko bararekurwa ugiye kuraba uravye nabo baciriwe imyaka abenshi, navuga ko baciriwe imyaka itanu iri munsi y'itanu cyangwa itanu, nabo baba bagiriwe n'ibi usanga benshi barimwo. Navuze kuri imwe hariho umwaka barekuye benshi bagirizwa bijya by'imigumuko, hariho mu kuvuga ibintu mukaba mu 2015 ni benshi barekuwe. Ni ukuvuga rero madamu Marte sinavuga ngo barekuwe bose ariko bararekuwe, hanyuma kandi sinavuga ngo nyirabavuga ngo harekurwa ab'imbere yaho cyangwa inyuma, biva ingene iryo tegeko riba ryasohotse rikozwe. Twebwe gushyira ino saha turashima ingene n'icyubahiro mukuru w'igihugu afata agira icyo kigongwe, ariko umubyeyi burya mukenga bavuga ngo utongeze abayagaye nge rero nk'abakurikirana iby'agateka k'abanyororo iby'agateka kazina muntu ibyerekeye amategeko n'ubu nyine turavuga tuti wabaye mwiza wa muzima tongeze n'icyubahiro mukuru w'igihugu kugira cya kibazo tuza turavuga cy'amabohero cy'abantu benshi bashobora kuba ari mahoro n'amabohero kigabanuke, kugira ngo twavuga by'iterambere bikogwe, kugira ngo twavuga ko hariho benshi bashobora kuba bagira icyo bafasha bari hanze. Turavuze ku izina ry'Abarundi bari bakurikirana ibyo bibazo, turashima cyane intambwe umukuru w'igihugu ageze ko yamaze gukora ku byerekeye bishigongo, ariko neje yongeye byavuze cyane nakoze.
Bwana Muyabaga, hari nabavuga ngo nubwo hari abarekurwa nanone umuvuduko w'abafungwa muri iki gihe cyane cyane bari mu mashyaka atavuga rumwe na leta, nabo umubare ukomeje kwiyongera, aho ngaho muri namwe niko mubibona?
Icyo kibazo iyo umuntu akivuze no yakivuga muri rusange, muri rusange iyo mu gihugu mu buzima bw'igihugu hariho ibikorwa bikorwa, hariho iterambere, hariho n'ibyo byerekeye ubutungane, abakosha baguma bariho, abakosha bariho. Igikuru ni uko gusa twamaze ubutungane bugakora icyo butegeka gukora. Sinavuga ngo ejo ngo hari ibintu hazogira ahantu mu Burundi ata muntu ushobora gufatwa. Oya, ariko icyo tuvuga tuti ubutungane bukore neza, aba uwagirije ikintu atohoza ribe udasanze yera atahe, udasanze atera amategeko akore. Madamu Masesi muvuga ngo kurekura kugeza gutuma atabantu bashobora gufatwa, ariko gusaba nimenyereza bwo kwigisha ibyerekeye amategeko turasaba ko abanyagihugu bamenya amategeko hanyuma kubahiriza amategeko mugabo iyo hagize uwirenga ko cyangwa uwikekwa kubera irenze ko agafatwa mugabo mu gihe hafashwe amategeko nayo nyine agakurikizwa.
Aho niyo turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye.